Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Mwabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio yanyu ijwi rya Amerika. Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane.
Ufunga ni kimwe mu bihano bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze, gukora ikoranabuhanga, aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha
Uyu ni senateri Juvenal Nkusi, umwe mu bagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'abaturage muri Sena y'u Rwanda. Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye ejo yagiranye inama n'abahagarariye amadini n'amatorero yo mu gihugu cye, arabasaba kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamurenge batatu bashimuswe n'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari araza nyuma yayo hirya no hino ku isi. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, murayagezwaho na Aloys Bigirimana. Aloys, mikroni yawe.
Urakoze Thomas. Ahanini agizwe n'ayavugwa muri Afrika. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea, Selu Dalene Diallo yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yatsinze Perezida Alpha Conde mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Conakry inyuma y'umunsi umwe habaye amatora, Diallo yavuze ko yatahukanye intsinzi naho hari utunenge twibonekeje. Yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kurwanira icyo yise intsinzi ya demokarasi. Mu bice bitandukanye kumurwa mukuru, abajejwe umutekano barasutse ibyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe. Bakari Mansare, icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe amatora, yavuze ko ibyatangajwe na Diallo ata gaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe. Umushikiranganji wa Guinea ajejwe umutekano yishyuye Diallo ko yataye umutwe. Abakandida 12 nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Conde hamwe na Diallo nibo baza imbere y'abandi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, Fatou Bensouda, ari Khartoum muri Sudani kugerageza kumvisha leta mfata kibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu Omar al-Bashir. Abandi arondera nabahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ivyihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya Darfur. Bensouda ariko kandi ararondera imigenderanire na Sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare Ali Kushaib yishikanye kuri CPI mu kwezi kwa gatandatu. Bensouda yashitse i Khartoum ku munsi wa gatandatu, rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko Bensouda n'abandi bategetsi ba CPI bagendeye Sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba Sudani. Tukivuga kuri Sudani kandi, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura icyo gihugu ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Ni nyuma y'aho Sudani yemereye kuzoshumbusha Amerika ku bitero byabaye muri kahise. Perezida Trump yavuze ko leta mfata kibanza ya Sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni 335 z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ibyo bitero hamwe n'imiryango yabo. Perezida Trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa Sudani yocha ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Muri Kenya, Kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku byinshi mugera wa corona. Inyuma y'indwi nkeyi, ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu yaragabishije ku Imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe, inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga amajana atandatu banduye hamwe n'abatari bake bafuye. Abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kugwanya. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya, Mutahi Kagwe, yavuze ko igihugu cyaronse abantu indwi bafuye ku munsi w'Imana hamwe n'abarenga amajana atandatu na mirongo umunani na batanu bongeye kwandura. Hano muri Amerika, ikiringo Perezida Donald Trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzoba rwabonetse muri Amerika imbere y'amatora yo kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na kumwe nk'ikicubahirijwe. Ku munsi wa gatatu, ihinguriro ry'imiti rikomeye muri Amerika, Pfizer, ryatangaje ko ritazorondera uruhushya rwihuta rwo gusohora urwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Perezida Trump yamye avuga ko urucanco rwa COVID-19 ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora. Abashakashatsi baba abari muri leta canke ab'inyuma yayo bavuze ko bitazoshoboka.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye kuma radio yanyu, mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.voa.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ejo kuwa mbere, President Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu. Mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika Neza, yateguye inkuru.
Abakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu biri w'Bujumbura n'abaserukira amashengero yose y'Ubukristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Apantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Abaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye uyu munsi harimo kubibutsa ingorane zimwe mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kugwanya amacakubiri, nk'uko Reverence Yves Bizimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SENEB, yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyenicubahiro, umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kugwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi. Kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyiyumviro, na cane cane kuyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu, dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yo dushigikira kugira ngo urwo rwaruka rushobore kuronka akazi.
Icyagira cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu wa Rende Omede Nzayimana nawe yongeye ko kwa Perezida Ndayishimiye yinginza cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa y'abakizwa. Nzayimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu Gifaransa kubera waserukiye abashyitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu bonano mu Kirundi.
Yasabye ko umubisa kurica jejwe ku bw'ineza y'abanyagihugu. Hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo. Uturu rero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero. yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatosi mu myaka 5 iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi 3 imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kuba baja mu nyuma abagwanya ubutegetsi bitiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nke inama y'Episkopi Katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyango ajyagateka akakiremwa muntu mbere igera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint-David de imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo zizavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasinye katolika bagumye bibutsa kuba bona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiye ko eroje buri
mu Rwanda gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo kijana na 24 ku ijana n'umwanzuro wa Sena y'u Rwanda Sena isaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bubonerwe igisubizo kirambye ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera bumaze kugera ku 24% ku ijana. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,017 bingana n'ubucucike bwa 99.6%. Mu mwaka 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9%. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye babe 57,596 bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice bibiri ku ijana. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 bugera ku 114.6% ku ijana. Imfungwa n'abagororwa bagera ku 65,917 mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124.8% ku ijana. Kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,738. Abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa zakwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa.
Gufunga ni kimwe mu bihano bibaho ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga kugira ngo gufunga bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho. Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukalibera imyanya muri gereza ziriho. Koko raporo ni ku bucucike, ubucucike ni ikibazo turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo ku mwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza mugeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo tubonye nko gukoresha za infrastructure dushe toilette.
Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkosi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka 2010 kugeza muri 2014.
Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe ni ukuva ubwogero butanu na toilette ubwo nuvuga ngo ubwiherero butanu ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 8. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira kuva saa 11 z'igitondo abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa 7 ukabasha koga ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bo koga nyine byari ntago byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije bitatu bya kane by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'Urukiko rw'Ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Abundi buryo bwo guhana ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya ministre w'ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu kimu kinyarwanda uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa ahuri aho uri noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari. Ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga ibindi bihano n'ibihano nsimbura gifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza, abare igihe ataracibwa urubanza ubundi n'iryo hamwe. Ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama kuko abagikekwa. Ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyo cyaha gishobora kumuhama, noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturage. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire gato mu Burundi mu ntara ya Gitega. Abasore n'inkumi 30 barangije amashuri yisumbuye na kaminuza batabonye akazi bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari. Mu byo bakoresha harimo amacupa atabora bagenda batoratora mu mujyi wa Gitega. Inkuru turayishyikirizwa na Desire Hatungimana.
Ubwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda nk'uko birometero 6 uvuye mu gisagara cya Gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya Ngozi. Bavyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose vya plastike nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi, amafanta, bene utumwanya vyandagaye hirya no hino mu gisagara cya Gitega. Bagiye kuvyegeranya baca babijana ahimahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari. Umwe muri bo yahejeje kaminuza aratubwira ingene icyo cyumviro cyabajemo.
Maze kubona intambamyi bidukikije ko n'ibidukikije ko birahungabana kuri uno munsi, twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukingira ibidukikije. Tumaze kwiyumvira ikintu twokora twararavye iyi myanda y'amasashe, aya maplastike yigwa arayerera mu ibarabara, turiyumvira icyo twokora kugira natwe ibintu biri kubiratera intambamye haba ku magara y'abantu haba ku isuku ku bijyanye n'ubwiza bw'igisagara turimva icyo twakora dusanga ayo madeshe twashobora kuyahingura aho abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye twebwe tukaraba ikindi kintu twoya kuramo kugira isuku y'igisagara cyangwa ibyo byo gukinga ibidukikije nyine bigende neza tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu y'abamasashe nayo maplastike ko twashobora kubikoramo amatafari
icyo gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho vya plastike bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka uno musore ati mu gihe boronka ibikoresho bikwiriye botera imbere cyane kuko ibyo bakora bihumbigo bivanye nuko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima
dusingorane iyo ngorane si yindi kujyo bwuko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane kuburyo bwuko uri kurabikora utamba ya maga bikaguturira uragira ikibazo cyane turasingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke kubwisha naye handi ho turasaba kiriya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi
abigeme bari muri abo bahingura ayo matafari baganiriye na radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ibyo bakora bibatuma batazera inze
ubunye ndashobora kuronka gasabuni kandi ntarinze kujya kusaba ababyeyi ntagize ntakazi ka leta mfise mugabo turi ko turakora ibyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka ico yisumamwo
je gushika ubico nishimira nuko je sinkeni sabuni n'amavuta yo kwisiga ano umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe byo guca hariya nja kwicira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba urumva bica bindinda vya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hamugasanga ugize ingorane rero bica bindinda ingorane ndaronka ivyo nkeneye bimwe nubwo bitaba bifashe bifanye no kuntu nyine twatse uko turakora
mamere sagushimike muhinga nonosoye ibijanye no kukingira ibidukikije amenyesha kugogwaruka rukora ibikorwa vyiza cyane mu gihugu amacupa ya plastike n'utumwanya itabwa hariho hose ariko akamenyesha ko mu gihe abasore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo
abo banyeshuri niyo miyabaga ifise iciyumviro ciza cyane nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kukubera bakoresha uburyo budateye imbere uburyo twovuga bwa rupigapiga ujya mwotsi uva muri ayo maplastike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na filane ubwo nabwo burononera amagara y'abantu na cyane cyane navuze ujya muntu nyine ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo maguye niwe bihera ko bikinjira mu mubiri indwara z'uguhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka 20 uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu kugirere rero ujya mwotsi urimo za dioxine de filane hanyuma na wa mwuka bita dioxine de carbone nawe urazi yuko wononera impwemu tugaruka tukazihema
umuryango kwahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyahubwo rwaruka rukorera umenyesha kuzogerageza kudodora hashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gukemura ibazo byose bagenda barahura bishikirizwa na ntunzwe n'Imana Pasteur umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu ntara ya Gitega
twebwe batweretse ubuhinga bafise ubwenge bafise batweretse ibyo bashobora turabafashije ibyo dushoboye ubu rero nk'uko mubivuga turiko turagerageza tuba turagerageza turazana abantu ngaha abo dushobora gufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyane cyane kugira ngo dukikije duhoza ko turondera abo dufashisha kukumara no kwa bintu bigoye mwumvise ibikenewe kugira ashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane si kuba uje gusaba uci birondera turashobora kurondera abandi badufasha izo modoka zishobora gutwara ibyo bintu bisa nabi biri mu gisagara byose turashobora kuko tuzagera kugira tudodora handi
mwamenya ko itegeko ribuza ubumwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018 iryo tegeko ryari kujya mu ngiro kuva ku wa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 ariko ubushikiranganji bw'ibidukikije bwarongeye ikiringo bwitiriye ikigongwe none haheze umwaka urenga ku icyo kiringo hakibonekeza hirya no hino mu Burundi ibikoresho by'ubwo bumwanya n'amacupa atabora Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bundi ku cyumweru abantu bitwaje ibirwanisho bashimuse abaturage b'abanyamurenge batatu ahitwa Mutarule mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedesto Ngabo uri Uvira yakurikiranye iyi nkuru.
Ukigera ku mutarure wabonaga ku maso y'abantu akababaro, abagabo bicaye mu muhana babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimuti wabagabo. Nyakiwe Francoise numwe muri abo baturage ku mutarure, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere yuko bashimuta abaturanyi be batatu.
Ari turangije gufungura mu masaha 3 tubona abantu barashitse, twari tucicaye hanze, twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino, nje banyigiza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo, ndabahakanira nkihaye mbahakanira, turayizanura ifite ntayo, baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma, abana barabafata babashyira kuri sima bakura kuri matera, inzu barayisaka, matera bazita hasi, amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine bankubita nkababwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mbwira gukubita nti nimurebe niriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye byose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura.
Gatoni Jonathan n'umuyobozi w'umuhana wo ku mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo.
Naraye kubwegera ariko habaye 3 baranterefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasasu hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndarari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajyanye abagabo 3 babajyanye mu ipoli, abandi barakubiswe, umugabo umwe yagiye mu bitaro, ari mu bitaro baramukubise cyane. No n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabure, ibintu byose barajyanye, barasatse amahuzu barajyanye, n'amafaranga yari arimo yose barajyanye, inzu nyinshi. Nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga. None ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho, n'abo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu.
Abo bantu batemwa bamwamenya bari bo?
Njye sinari mpari, ariko baravuga ngo bari bambaye igiserikare, bambaye imyenda ya Kongo, y'abakongomani ya giserikare. Ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni ikirundi bavuga cyangwa mu n'igiswahili, ariko majorite icyo bavuga cyane.
Umuyobozi wa groupe ya Rubirizi Mirundi Omben François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure.
Twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare, kugira ngo baje kuducunga, baducunge twebwe, bacunge n'imadi zacu, kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa, abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayindi mahinga abiri baradutwaye abandi bantu babiri, twarabuze irengero ryabo n'ubu turaho tutazi n'iyo bari.
Ishimutwa ry'aba bantu ryemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dieudonne Kasereka, avuga yuko ari abagwanyi ba Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu, kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse. Umuyobozi wa Societe Civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'9 kugeza muri uku kwezi kw'10 abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe barekugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000. Si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mutara Kivuye.
Nshuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero nahaya makuru ahumurije tuyabagejejeho turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze munogerwe na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mugire umunsi mwiza uzira umuze. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.